Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihana itembere rya Afrika aje apasigura ku imvo nyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega c'urwaruka ari zibiri. Ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Nsengimana yadusiguriye uko ico kigega gitunganijwe.
Umunywanyi atanga ico nokwita capital de base umutahe w'amafaranga 5,000 duterera tugashira muri ico kigega no kuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugetse kure cyane gose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi 80,000 dusanzwe dufise turabona ku gice cabo bariko baravyitabira cyane gose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazoba bahejeje gushiraho ico kigega.
Umukuru wa Japan avuga kandi ko abanywanyi biryo uriro ari wazotangura kuronswa ingurane bonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo.
Tutegezwa gutangura twese dukwije nko twabwiye ko ari 180,000 abanywanyi dufise no kuvuga ni 1,800,000 niyo tuzotangurirako ariko turatera kamo nabandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufise babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashobore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yaciruguruye muri BCB babayike ne kontakte zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro w'ico kigega abantu bose ntibazoba buguruliwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushira ico kigega nabo nyene murumva ko batari atari abantu bakeya 180,000 vy'ugwaruka.
Umuhinga mu vyo butunzi Faustin Kumana aremeza ko bishoboka kurwaruka rwishingira ikigega cyo kuguranana gusa sanga hategezwe kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene ivyo bigega.
Bavuze ngo barafise umutahe w'1,800,000 bagashira hamwe numve ngo ni ikintu cyagira kikore nk'ikoperative aho koperative n'abanywanyi baja hamwe bagashira uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mahanga yabo kugira barabikubwa guteza imbere. Igihamba yaho rero n'ubusiriye baca bishiramo ingene gitunganywa abakijera bora ikintu nk'icyo gitanguriza kuraba icyo bita amahera y'ingene kibaho gestion quotidienne abahinga bagishiramo kugira bagitunganye ubuntu baca kukitunganyiza kumbura ta muhinga bafise ataza kuboneka aho bateza gukorera ya mishahara yaki byose bakarakubikwiye kugira bishobore gukorwa ngaho bizima bigize batabishiremo ubuhinga bukwiye ntibabishiremo norme zikwiye kirashobora kutakora neza ugasanga kumbura igihumbi kigitangwa ukumva na mahera aba yari ayabo nyine nta yandi abavuye hanze.
Nsengimana arahumuriza ko byose ziyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo rwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twege nyene nk'ugwaruka.
Umuhinga Ndikumana nawe abona ahubwo kubigega bifasha ugwaruka byabikwiye kugwizwa.
Iyo turi kuturavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka twa twifunza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusange kuko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ibyiyumviro bikomeye urashaka ufise ibyiyumviro bikomeye ubwo bukabura uburyo umva wowe umva banabufise nabo aho umva barabufise nyine nibatamva bayagira batangure bakore mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tuhamwe tuko turavuga dushaka ikigagiza kuvyurya muntu afise ibyumviro bikomeye mugata afise nimeya kandi ibyumviro abishize mu ngiro byozana akarusho mu iterambere.
Iruhande y'iki kigega urwaruka rwihuriro rwa JAP rushaka kwishingira President Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa ibanki y'urwaruka nayo nyine izo hingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo. Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% n'uduce 2 by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri batari bo benshi. Abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65%, naye abari munsi ya 35 ni 75%. Eroje Wulikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.